Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese mwiriwe neza, ni Thomas Kabirindo basuhuza. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazi3@ radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru tugiye kubagezaho. Abayisilamu b'isi yose barizihiza umunsi mutagatifu wa Eid al-Fitr.
Tumwe baduhaye tuvayo nuko tugomba gukomeza kwimakaza urukundo ndetse tugakomeza kwimakaza iyo mibanire.
Sheikh Hitimana Salim, mufti w'u Rwanda, avuga ku butumwa umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yahaye bwa mbere mu mateka abayisilamu abasaba kugira ubumwe n'andi madini.
Kwisonzesha si ukwisonzesha gusa, ahubwo ni ukugira ngo umutunzi uwufise ibyo afungura amenye yuko iyo yiriwe ashonje inzara ibabaza.
Naho Sheikh Kajandi Sadiki, mufti w'u Burundi, arasobanura ibyo kwiyiriza mu gihe cya mwezi Ramazani washojwe rero uyu munsi. Uyu munsi mukuru niwo tuvugaho wonyine muri aya makuru, uko wagenze i Kigali, i Bujumbura ni Mahama. Bavandimwe b'Abayisilamu mwese rero ko mungana, mbifurije rwose umunsi mwiza wa Eid al-Fitr. Nkuko rero maze kubibabwira, abayisilamu b'isi yose barizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr uyu munsi, umunsi usoza igisibo gitagatifu cya mwezi Ramazani. Bwa mbere mu mateka, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yahaye ubutumwa abayisilamu abasaba kugira ubumwe n'andi madini. I Kigali, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yabugejeje kuri bagenzi be. Asumuta Kaboyi araduhiye inkuru.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Imana ni nkuru, imana ni nkuru.
Abayisilamu mu Rwanda bahuri kuri stade ya Kigali Nyamirambo basoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan. Uyu munsi ntiworoheye abari bitabiriye isengesho kuri stade ya Kigali kuko imvura yababujije gusenga uko bikwiye. Umuyobozi w'Abayisilamu mu Rwanda Sheikh Imana Salimu yasomeye abayisilamu mu Rwanda ubutumwa bagejejweho na nyir'ubutungane umushumba Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco. Ubutumwa bwanditswe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwabifurizaga gusoza igisibo neza. Ni kusho ya mbere ubutumwa nk'ubu busomwe hasozwa igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan. Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana, mu nyigisho yahaye imbaga y'abayisilamu yari kuri stade ya Kigali, yagarutse kuri ubwo butumwa.
Ubutumwa baduhaye tuvayo nuko tugomba gukomeza kwimakaza urwo rukundo ndetse tugakomeza kwimakaza iyo mibanire niyo mikoranire. Niyo mpamvu muri iriya butumwa navuze, buriya butumwa navuze hasi harimo ibyo nyakubahwa y'ubutungane Papa nakuye muri iyo nyandiko yatwandikiye, yayandikiye abayobozi bose bahagarariye abayisilamu. Icyari kigenderewe kwari ukugira ngo aba bantu bose bari muri gahunda zivuga butumwa n'iyobokamana bashobore gufasha isi n'abantu muri rusange, mu rwego rwo kugira ngo ituze ndetse hashobore no gusengwa Imana abantu batekanye muri rusange. Ndetse ubu havuyemo n'igihugu cyunze by'Abarabu byo byatanze n'ubutaka bw'ahantu hagomba kubakwa umusigiti ndetse hakubakwa na Kiliziya mu rwego rwo kugaragaza ubwo bumwe bw'abanyamadini mu rwego rw'isi.
Ibaruwa yandikiwe abayisilamu bose bo ku isi n'abo mu Rwanda barimo Papa Francisco yabasabaga kurushaho kuba bamwe, bagashimangira ubwumvikane, ubuvandimwe hatitawe ku myemerere yabo. Papa Francisco agasaba abayisilamu mu Rwanda ndetse n'abandi bo mu yandi matorero kurushaho kunga ubumwe, bagasenya urukuta rushingiye ku bujiji bubatandukanye. Musenyeri Antoine Kambanda, umushumba wa Diyosezi ya Kigali, avuga ko umushumba wa Kiliziya Gatolika yifuje ko amadini n'amatorero yose akwiye kuzuzanya kandi ko byose bikeneranye. Musenyeri Kambanda yemeza ko uri gukorana hagati y'abayisilamu n'abakristu bo mu Rwanda bwari busanzweho, ariko ku icyifuzo cy'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi kizarushaho gushimangira iyo ntego.
Papa Francisco rero yahagurutse ashishikarira ko twagira umuryango umwe w'abatuye isi w'abantu kuko Imana ni imwe iduhuza nubwo bamwe bavuga Allah abandi bakavuga Imana cyangwa se n'izindi ndimi ariko Imana duhuriraho ni Imana y'urukundo abayisilamu hano iwacu tuba dusanzwe dukorana ku buryo hari ihuriro dufite twafunguye ikigo duhuriyeho ku muzigiti w'abayisilamu ubu rero noneho tukaba tubanye n'imbaraga mu rwego rwa kiliziya ku isi iriya ntambwe nyir'ubutungane Papa Francisco yakoze United Arab Emirates ni ikintu cyadufunguriye amarembo n'ubungubu ejo bundi ambasaderi wa United Arab Emirates yaradutumiye mu mugoroba w'icyo bita ifunguro ryo gusoza uwo munsi wo gusiba
mu Rwanda baba abayisilamu cyangwa andi madini ashingiye kuri Kristu bose bemeza ko bari basanzwe bakorera hamwe ingero zitangwa n'izuko abana bose b'abanyarwanda biga mu mashuri ugasanga abayisilamu bariga mu mashuri y'abagatulika kandi buri wese akubahirwa ukwemera kwe uyu ni Padre Joseph Mukasa Dusabe umuyobozi w'ikigo cy'umutima mutagatifu wa Bikira Maria kibirwa nkuba mu karere ka Gakenye mu ntara y'Amajyaruguru wemeza ko mu kigo cye abana bose bafite amadini anyuranye biga kandi bagahabwa uburenganzira bungana
ubu ngo dukorera mu kintu cya ecumenisme ubworoherane bw'amadini n'amatorero aho umuntu adayemererwa rwose gukora ibihuje n'imyemerere ye nk'umuyisilamu wagize umunsi mukuru nk'uyu ufite uburenganzira bwo gukora ibijyanye n'imyemerere ye
mu bundi butumwa bwahawe abayisilamu mu Rwanda kuri uyu munsi basoje igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhani basabwe na mufti w'u Rwanda kutirekura ngo bajye mu byo bari barihanye muri uku kwezi kwa Ramadhani Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika mbibutse kandi ko ari kuri internet www.radioyacuvewa.com Numusi mukuru rero wa Eid al-Fitr usoze igisibo gitagatifu cya mwezi Ramazani mugenzi wacu Desire Hatungimana uri mu Rwanda aratugezaho uko byijijwe mu Burundi n'inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo
Abayisilamu bose bo mu gisagara cya Bujumbura bari bakoraniye ku kibuga cy'inkino muri quartier Nyakabiga urongoye umujyango w'abayisilamu mu Burundi Sadiki Kajandi yatanguye atanga insiguro y'amafungo bari bamazemwo ukwezi
Nukwezi kuruse kugira ngo umuntu yisonzeshe kwisonzesha si kwisonzesha gusa ahubwo nukugira ngo umutunzi ufisi byafungura amenye yuko iyo yiriwe ashonje inzara ibabaza iyo yiriwe ashonje umubiri ubura inguvu kugira ngo wa mutunzi atabura ibyafungura amenye yuko wa mukene abibura agogwa cyane ameregwa nabi mbere n'amagara akayabura akabura inguvu zo kugira ngo akore yibesheho gutyo rero wifunga kumenyereza umubiri wawe cyangwa umutima wawe kudakora ibicumuro
umunsi mukuru nk'uyu abayisilamu barawuhimbaza mu mihana yabo bagatumira inshuti n'abagenzi bagasangira ibinyobwa n'ifungurwa nubwo benshi bugarijwe n'ubukene aba bayisilamu bavuga ko atari ntambamye kugira ntibawuhimbaze
no gusangirira hamwe dufasha abatishoboye barya abantu batashoboye kuronka ibyo bafungura twateguye muhira turabahamagara eka miryango itandukanye kugira ngo dusangirire hamwe nabo biyumve yuko batabuzi kuri uno munsi
kugarizwa n'ubukene naho mwosangira amazi cyangwa agafanta birakwiye
ubisanzwe haga imitima turi dukeya duhari tudusabikanye tudusangira naho abantu bagaje imijyango minshi bagaje rubukene iyo niyo bimvo iyo gira ngo abantu nibasangire ivyo bikeya abantu barabisangira kuko utanze imana irongera gutanga bigira umigisha rero ivyo bivyo bukene niyo bimvo yuko abantu barehimbaza muzi mukuru wa Eid al-Fitr
Sadiki Kajandi arongoye umujyango w'abayisilamu atera kamo abanyapolitike kwitwararika kurondera ineza abanyagihugu muri ibi bihe by'amatori igihugu cimirije kujamwo
mwebwe abanyepolitike ntimusumira inda zanyu ntimube bansumira inda nimukore ku neza y'igihugu cyose mukore ku neza y'abanyagihugu bose ntihagire uwikwegerako ntihagire ushira inda imbere yiwe ahubwo bose bafashanye kugira ngo amahoro arame kuko twese cyangwa abanyepolitike bose ntibazokwira muri ico kibanza kimwe cy'umukuru w'igihugu ahubwo nibahiganwe neza kuneza y'igihugu kuneza y'amahoro kuneza y'iterambere y'igihugu cyacu
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yari ifadikanije n'abayisilamu mu guhimbaza uwo munsi mukuru
yari Desire Hatungimana rero umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri mu Rwanda watugezagaho ko uyu munsi wa Eid al-Fitr wijijwe I Bujumbura mu Burundi mu nkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo Nimpunzi zijije umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri mu Rwanda aratubwira uko byari bimeze mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'abarundi. Bamubwiye ko bagerageje gusangira duke bafite.
Umunsi uko byageze Imana yafashije ko nk'iteka ryose ko Imana niyo nyiri icyubahiro. Twabyuse ko imisanzwe ndetse tujya gusenga utusanzwe dusengera ku kivuga.
Hano mu ikambi ya Mahama ikambi y'impunzi z'abarundi harimo abayisilamu barenga ijana bavuga ko ukwezi ko gufunga kutaboroheye na gato bati nyabuna twari dusanzwe dufunze n'ubundi kubera inzara ati rero twaragerageje ariko kubera gukunda Imana twongera dusaba Imana kugira ngo igihugu cacu kibone amahoro maze dusubire gutahuka
njye nifuza je ayo ko umuntu yifuza byinshi ariko gusaye cyane na mbere nuko Imana idufashije igihugu cyacu kaboneka nk'amahoro none tugasubira mu ngo zacu twataye ababyeyi twataye ibibondo gusa nyine no gusaba Imana amwe mu ngo atunemeshe nyine igihugu kiboneka nk'amahoro hamwe tugatata nabi tubishimira Imana
kuruno munsi barangiza rero kwezi ko gufunga bavuga ko bagerageje gusangira utwo bafise hagaceri uduharage hari nabo twabonye bashobora kugura inyama kugira ngo bazisangire na bagenzi babo
tumeze neza ko ifunguro twarose twarisangiye nabo twari turi kumwe kuko ubujyo imana yaduhaye si twabwihaye ni imana ni kubera imana twabikoze nta kibazo gihari kera twarasangira igituma ubu bidakunda turi mu buzima buzimbye buragoye kandi nubu ntituvuga ngo ntidusangira nubu turasangira ico nimba narose nusu y'umuceri dutegerezwa kwisangira n'abandi n'ubu turasangira nta kibazo
rwa rukundo n'ubuvandimwe bwo turacyabufishe nuko turi mu buzima udashimishije bw'ubuhungiro ariko ya nuza yo wa upendo wari hagati yacu kuva kera wese nk'abasilamu urukundo rwacyahari uko nako nimba narose igikombe kimwe cy'umuceri nagitese ndahamagara myenzo turasangira nta kibazo ariko nyine ubwo nire uko ubyo byari kera byagiye kugabanuka kubera nyine turi mu maisha mabi
bati twarafashije abakene batari bake naho twese dusanzwe dukenye ati hari abakenye kurusha abandi atabo muri uko kwezi twaragerageje turabaseruka ko
ego byarashoboka byarakunda byarashoboka kuko nimba ari cyo ndose ntabwo nisangiza ndumwe kuko namenya ko turi kumwe n'abagenzi twese kandi twari dusangiye ikibazo kimwe cyo kwemera Imana imwe rudende tabyara kandi tabyago no kuvuga twarasangiye ibyo twari dufise nta kibazo akamo twotera abandi ndibaza mu buri isilamu ugo rukundo rusanzwe ruhari si ibyo twigishanya umuntu wese aramenya ko ari urugingo rwa mugenzi we kandi umuntu wese aramenya ko umusilamu mugenzi we n'umuvandimwe ntacyo boba bareka gusangira turasangira nta kibazo
abo bayisilamu bavuga ko ari n'abandi barundi bahindutse bagacika abayisilamu kugira ngo baje bararonka ifungurwa zo kumugoroba kubera ubukene busanzwe muri iyo kambi abo barundi basubishamye mpuzamakungu hashyize ko ryogerageza rero rikajari yabafasha mu gihe nk'iki kibasaba kwisonzesha kugira ngo baje bararonka nk'ifu y'ubuye ku bwinshi canke ibindi yamara barashima ko barangije ukwezi kw'amafungo atakibazo na kime bagize atawugwaye canke ngo agirize n'ingorane zituruka ku gufungura bike mu gihe cyo gufunga nubwo bavuga ko hari abarundi bashimye guhinduka abayisilamu kugira ngo baje bararonka utwo bafungura ku mugoroba iyo barangije amasengesho yabo, bemeza ko kuva bahunze muri 2015 hari n'abandi bashimye guheba iryo dini kubera babona ko Imana ngo isa niyabahebye, bakagira bati yaba Imana ikidukunda ntiyari kwemera ko duhunga. Ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama irimo impunzi zirenga 60,000, igice kinini cyabo kikaba kigizwe no gwaruka. Pierre Clavier Niyonkuru, Imahama, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Eugenie Mukankusi, niwe tugiye gukomezanya kuri uyu munsi w'abana wabaye ejo bundi kwa gatandatu ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatandatu. Ni umunsi mpuzamahanga nyine. Mu kiganiro muri isanga cy'ejo kuwa mbere nyine, mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yabajije Maître Jacques Nshimirimana amavu n'amavuko y'uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abana. Maître Nshimirimana ni komiseri ushinzwe ibibazo by'abana muri komisiyo y'igihugu cy'u Burundi y'uburenganzira bwa muntu.
Ibihugu byo muri Afrika birahimbaza uwo munsi, kandi si umunsi w'abanyafrika gusa, ni umunsi mpuzamakungu hariwe umwana w'umunyafrika watangujwe kuva aho wabereye bwa bwicanyi bw'agahomerabunwa bwabera mu gisagara cha Soweto mu gihugu cha Afrika y'Epfo. Hanyuma inama nkuru ya ONU iciremeza yuko uwo munsi wokwama witirirwa umwana w'umunyafrika. Iyo rero uwo munsi ugeze kabara kajyo keza ko kwibukanya, kwibutsa amareta, kwibutsa abasanzwe bafite ico bategereza gukora bose kugira ngo umwana abeho neza, yige neza, akure amerewe neza, bibuke yuko ari byo baba bajejwe, ari zo responsabilite zabo. Hanyuma akaba ari nakajyo kukwikubita gashi umwe wese mu bimuraba, umuvyeyi, umwigisha, abari mu mashirahamwe, abari mu migwi y'agateka kazi na muntu ubisata bitandukanye by'igihugu, bakaraba yuko aho baherereye bariko barakora by'ukuri ibikenewe byose kugira ngo umwana we kazoza k'igihugu ciwe akure amerewe neza. Rero ahiwacu mu Burundi uyu munsi uzobushitse mu gihe haba hariho byinshi biboneka yuko Uburundi n'abarundi bashize imbere kugira ngo bateze imbere agateka k'umwana, ariko kandi haba hageze hariho uduhadze tumwe twofata yuko ari duto duto, ariko kandi abariho n'uduhadze dukomeye cyane. Aha dufashe nk'uburorero nka butatu kubikomeye kumbure twovuga, nk'igihugu kiba kigeze ko mu bijanye no guteza imbere agateka k'umwana, haba hariho nk'ibikorwa bijanye no kugwanya kutitaha abana. Ni umugambi w'igihugu washizweho mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi kugwanya kutitaha abana, ibyo twitara negligence envers les enfants. Hakabaho umugambi w'igihugu kugwanya ikibazo cy'abana bo mu ibarabara, uvuga guhera kugwanya kubitera kw'abana baja mu ibarabara no gufasha abamaze gushika kugira ngo basubizwe mu mihana yabo. Hakabaho urugamba rukomeye rwo kugwanya urudandazwa rw'abana. Hakabaho ikibazo cyo kwandikisha abana batazwi mu bitabo bisanzwe byandikwamo abana bavutse. Hakacabaho kandi n'igikorwa cyo guteza imbere uburenganzira bw'umwana bwo gushikiriza ibyiyumviro byiwe, ico mu gifaransa twita droit à participation processus décisionnaire démocratique. Aho Uburundi buri mu bihugu muri Afrika bimaze gushiraho urwego abana bahurira mu bashobora gushikirizamo ibyiyumviro byabo. Nivyo tuba tukiri mu ntango, mugabo hagi ikintu cyose gira intango. ikiba gihambaye kuri twebwe nuko ubwo rwego ruba ruhari abana bashobora kwiyumvamo bakumva yuko bafise iteka bafise ijambo mu gihugu cyabo.
Aha nagira ngo gatoya tugaruke kuri iki muvuze cy'abana uruhare bagira mu byemezo bifatwa mu gutanga ibitekerezo. Uru rwego rwifashe gute n'abana bari mu cye kigero, urwo rwego rukora rute?
Ni urwego rurimo abana baba bari munsi y'imyaka 18, kuko n'ibyo amategeko ategekanya umwana yitwa umwana iyo atararenza imyaka 18. Hanyuma ngaha mu Burundi tumaze kugera ku migwi ibiri, no kuvuga yuko amatora y'uko rwego amaze kuba inshuro zibiri. Hariho abana barangije ikiringo cya mbere, hariho abariko bari muri urwo rwego mu kiringo kigira kabiri, hari n'abimirije kuja muri urwo rwego mu kiringo cya gatatu, bisigura yuko abana bariko baramenyera gutorwa no gutora ababaserukira bagashikiriza ibyiyumviro byabo imbere. Kimwe muduhaze nuko si benshi muri abo bana baratahura by'ukuri ibikorerwa muri urwo rwego, ivyo ntawo bideha. Nico gituma navuze nk'intango ya migoye, mugabo iyo imaze kuhaba biroroshe cyane gukosora umuntu agenda araba ibitagenda neza abishyira ku murongo. Bimwe rero mu bitagenda neza nuko hariho abana batazi igikorwa bategereza gukora mu rwego nka bene ubwo, ni urwego ruba rukomeye abana bashikirizamo ibyiyumviro. Ikindi naco nuko hariho abakuze gushikira isaha bataratahura yuko umwana afise uburenganzira bwo kugira ico ashikirije, kandi kikemerwa cyangwa kikakigwa ukonye n'abagishikirije bivanye n'imyaka abafise. Tari hamwe umuntu ataja guhindura icyumviro cy'umwana ngo ko yakivuze ari umwana ngo yashatse kuvuga gutya. Umwana abafise ubwo burenganzira sibakwe abagiriwe, ni uburenganzira ahabwa n'amategeko yo mu gihugu n'amategeko mpuzamakungu, kandi uburenganzira ategerezwa kubamo.
Yemuti haracyari inzira ndende mu byerekeranye no gusobanurira abantu kugira ngo bumve nyine ko umwana afite ijambo. Abo bana bahura n'abandi bakaganira ku bibazo bafite, hanyuma n'abana bo mu mashuri na mashuri munyuramo noneho bakagenda bitoramo. Abana bo mu mabarabara mwavuga ko hari igikorwa cyo kubakura mu mabarabara, bo bagerwaho gute, bahagararirwa gute muri urwo rwego rw'abana?
Ubwo rwego rw'abana ni urwego ruba rurimwo abana b'imice itandukanye, abana bari mu mashure, abana b'abakire, abana b'abakene, abana bagendana ubumuga, abana baba ari abo mu ibarabara, abana b'abasanzwe bari muri ya migwi y'abana bafise ibibazo baba bisangije. Tuvuga nka bamwe usanga bavuka ari banyamwema, abana baba bava mu mice itandukanye, no kuvuga imice yose abana bashobora kuvamwo ibiserukiwe muri urwo rwego. Hanyuma ku bana bo mu ibarabara, nivyo rimwe na rimwe bihora bitera ikibazo kurabona n'abana bataba bafise adresse kandi aho babarizwa, kandi bisaba yuko umwana atowe atoregwa ahababaye, no kuvuga muri quartier canke ku mutumba abako. Abana bo mu ibarabara nabo aharaye umunsi si hararejo, ariko iyo hageze ayo matora duhora tubikurikirana neza tukabona yuko n'uwo muce w'abana bari mu bibazo bidasanzwe nawo nyene userukiwe muri urwo rwego rw'igihugu abana bavugiramo.
Batorwa nande, nibo bitora hagati yabo, bahura gute kugira ngo bitore, hanyuma ibyiyumviro byabo se cyangwa ibitekerezo babishyikiriza babishinzwe ku rwego rw'igihugu mu buhe buryo?
Itegeko rishyiraho ubwo rwego rwitwa FONEB riratomora yuko abana batogwa na bagenzi babo, kandi bari muri ya kategori y'imyaka, ni uvuga bari munsi y'imyaka 18, kubera ko tuba twifuza ko abo bana bamenyera kurongora hakiri kare, abana bakamenyera kwitoza hakiri kare, bakamenyera kugira ibyo bemereye ababatora hakiri kare, hanyuma bakanagerageza kubishyira mu ngiro. Nico gituma mu gutorwa abana batorwa hakurikijwe imigambi baba bashize imbere. Abana muri quartier batorwa nabo baba babana, y'amatora abereye ku ishuri, abana bagatorwa nabo baba bari ku ishuri rimwe. iyo ari abana kumbure basanzwe bafise ikibazo babisangije nk'abo twavuze bo mu ibarabara nabo nyene baragira amatora ku ruhande rwabo bagatora abana baje imbere ibyiyumviro byabo birategekanijwe ingene bishikira inzego ziba zitandukanye z'igihugu kuko itegeko rirategekanya urwego rufasha abo bana mu gushikiriza no mu kutunganya neza ibyiyumviro byabo ivyo rero baraheza bakabishikiriza baba bashinga amateka babasanzwe baserukira abanyagihugu barashobora kubishikiriza abategetsi babatandukanye muri leta canke no mu mashirahamwe kugibazo runaka baba bafise babona yuko bakeneye inyishu canke imfashanyo y'uwo muntu canke y'uwo mutegetsi baba bashikirije ico cyiyumviro.
Ni ukuvuga rero ko abana bose barahagarariwe bwo twizere ko mu bihe biri imbere ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'umwana ku rwego ariho kizagenda kibonerwa umuti. Nagira ngo noneho nk'uko ikiganiro muri isanga ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika bakabaza bagatanga inama cyangwa se ibitekerezo kwakire Joel.
Ikibazo mbaza hari abana bo mu barabara bahohoterwa kubera ibyo nirereye hari ahantu nahoze nkorera iboda ahantu bita iboda ku mupaka wakobe hariya mu ntara y'umuyingangira warahazi abana bo mu ibarabara barabahohotera abapolisi bakabirukaho bakabafata bakabafunga sinzi ko yashobora kubishyura nk'abo ntabwo icyo babafasha umwanya babafunze aho gufata bakabashyira ahantu bakabagisha bakareba ukuntu bakoresha inama cyangwa bakabakishyura ikintu runaka iyo bagiye mu ibarabara ahubwo bakabashyira mu gasho bakabafunga hariya iyo ni inama nabonye hariya Muyinga ku mupaka ahantu bita ikobero ku mupaka winjira Tanzania ni Muyinga mbere se kuri santere kwa ni naho iwacu kuri santere nkanye baho narabibona cyane nibyo kibazo sinzi ukuntu yomenyesha y'ukuntu icyo bakora kugira abo bana bareke guhohoterwa nk'uko narahakoreye igihe kinini nkabibona icyo nyinshi umukozi ndi kurazi buri kwezi.
Maitre Nshimirimana Joel mwamubwira iki mbere y'uko dukomeza?
Yego, ibyo avuga Joel birimo ukuri birashika rimwe na rimwe kuko murazi yuko abana baba mu ibarabara ni abana bafise ubwenge, ni abana bashobora no gukora amakosa, ni abana bashobora kwiba, bashobora gutera amabuye abantu, bashobora gukomeretsa abantu, bashobora no kwiba mu mifuko cyangwa bakiba ibyo abantu baba babikoreje. Rero murazi yuko haba hariho abapolisi bajejwe gushyira ibintu mu rutonde. Iyo rero rimwe na rimwe umwana byabonetse yuko yakoze ikosa, usanga bamwirutse inyuma. Byaranabonetse mu minsi iheze hagitangura urugamba rwo gukura mu nzira ikibazo cy'abana bo mu ibarabara mu Burundi, aho twarasabye yuko habaho inyigisho zidasanzwe ku bapolisi bazaba bajejwe ico gikorwa. Ubu nta byo duherutse kubona abana bafatwa canke birukanzwe n'abapolisi kubera ko ababikora n'abapolisi bavyigishijwe bazi ingene bashobora guhagarika umwana batarinze kumukubagura. Ariko iyo ari abana bakoze amakosa nk'iyo bamenye imodoka murumva ko habaho ivyo kubiruka inyuma, ariko kandi iyo babahagaritse hariho inzego zitandukanye nyinshi zikurikirana yuko uwo mwana yagirizwe ikosa ariko ahanwa bikurikije amategeko. Kuko abana barakora amakosa, abana barashobora gukora ibyaha, hanyuma hariho n'amategeko ategekanijwe yinge n'umwana iyo yakoze icyaha ahanwa bivanye n'uko angana. Bidasigura rero yuko abana kubera ko bitwa abana atabyaha bakora, iyo babikoze ico duraba n'uko amategeko yubahirijwe, amategeko abagenga aba yubahirijwe. Muri uyu mugambi w'igihugu wo gukura abana mu ibarabara, ababa bariko barabikurikirana n'abantu bakurikiranye inyigisho zidasanzwe z'ingene umwana ategerezwa gufatwa naho yoba ari umwana ari mu ikosa. Ibyo rero byatumye atabibazo byinshi bisubira kuhaba, kuko mu ntango byibonekezaho ko hari abana bakomereka bariko bahunga abapolisi, cyangwa ugasanga hari n'ababyifashemwo nabi umwana akamererwa nabi. Ubu rero turamaze hafi umwaka urenga ata kibazo nk'ico duhuye naco.
umunsi mwiza wa Eid al-Fitr mwese ndabashimiye murakarama umugoroba mwiza.